Turi ku munsi w'Imana ni kwigenekerezo rya 2021 ukwezi kw'icyenda mwaka w'2025 ndabaramutse mwebwe mwese muteza biri ibiganiro bicano kuri radio Isanganiro ndabani ikaze mu makuru tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo nkuru zikurikira Abarimyi bo mu makomine ya Bururi na Matana mu ntara ya Burunga bashoye intete z'ibigori muri Anagesa umwaka bidoga ko babuze amafaranga yo kurungika abana ku ishure na gukoresha ibikorwa by'irima ry'agatasi umugwi wa Flambeau du Centre wo mu ntara ya Gitega waratsinze ejo ku munsi wa gatandatu umugwi wa Al Akdar wo mu gihugu cya Libya muri rya higanwa rya Coupe de la Confédération ku mugabane wa Afrika murano makuru murakurikira umenyereza w'uwo mugwi avuga ko no mu rukino rwo gusubiza yiteze insinzi Sase nido jana makuru arfose kugima na niwe arimo winga bw'ivyuma sangwe ikaze Isanganiro Ndasubiye kubara mutsanda banikaze mu idonido ryano makuru ibice 70% by'abanyagihugu bo mu Burundi ngo bazoba bafise umuyaga nkuba gushika mu mwaka 2030 ni byavuguye mu nama idasanzwe y'abashikiranganje yakoranye kuri wa kane ibujumbura aho bimwe mu byizwe muri iyo nama harimo ikibazo kijanye no kugwiza umuyaga nkuba mu Burundi intumbero y'uwo mugambi wo kugwiza umuyaga nkuba ngo nukwerekana uruhara rwa leta mu guterera mu mugambi wiswe amajana 3 wiyemeje guha umuyaga nkuba abantu barenga ku miliyoni ya 300 baba mu gice cha Afrika kiri munsi ya Sahara dukurikire Jerome Niyonzima n'umunyamabanga wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo
Umugambi w'igihugu wo kugwiza umuyaga nkuba mu Burundi ukaba ufise ihangiro ryo gutanga umuyaga nkuba nyawo utazimvye urama kandi kuri bose kugira ngo hashigwe kwihangiro byo kwimbura umuyaga nkuba ukwiye bose mu mwaka wa 2030 Burundi bwashimye kubitunganya ku mwaka kugira ngo nimiburi ibice 70% by'abene gihugu bose babe bafise umuyaga nkuba muri uwo mwaka leta y'u Burundi izobishye kako ifadikanije n'abasanzwe bakorera muri ico gisata c'amasoko y'umuyaga nkuba nkishira hamwe Regideso ishira hamwe ABR hamwe nabikorera ivyaho imigambi yo guhingura umuyaga nkuba kushikana aho utegerezwa gushika no kuwutanga kuba ukeneye bose iri kwirarangurwa hakoreshejwe uburyo bw'igihugu intererano z'abafashanya n'u Burundi canke leta yifatanije n'abikorera ivyabo hakoreshejwe amasoko ntanga nguvu yisubiriza nk'ingomero z'umuyaga nkuba hamwe rero n'imishwarara y'izuba intumbero y'uwo mugambi w'igihugu wo kugwiza umuyaga nkuba nukwerekana ibyo leta yiyemeje mu kurangura kugira ngo iterere mu mugambi wiswe amajana 3 uyihaye ihangiro ryo guha umuyaga nkuba abantu bagera ku miliyoni amajana 3 baba mu gice cya Afrika kiri munsi ya Sahara gushika ku mwaka w'2030 uyu mugambi rero urerekana neza ibi bikurikira ubwa mbere ingene igihugu cyifashe mu by'imibano n'ubutunzi ubwa kabiri ingene igisata cy'umuyaga nkuba cyifashe hamwe rero n'intambamyi zihari ubwa gatatu amahangiro y'igisata cy'umuyaga nkuba ubwa kane ingingo nyamukuru zofatwa uyu mugambi urerekana ido y'indinganizo y'ibikorwa bizorangurwa mu ntumbero yo gutorera inyishu intambamyi zibonekeza kugira ngo igihugu gishike ku mahangiro yacu mu bijanye n'igwizwe ry'umuyaga nkuba hamwe rero no guteka hadakoreshejwe inkwi canka makara mu ntumbero yo gukingira ibidukikije mu gufata ingingo zose zishoboka zo gushyigikira uwo mugambi mu gushyiraho inyubakwa zikenewe mu gukorana n'abikorera ivyabo no kongereza ubuhinga n'ubumenyi no gushyiraho rero uburyo nyabwo bwo gukurikirana hafi no gusuzuma ishyirwa mu ngiro by'uwo mugambi
na inaye babwiye mu ngingo nkuru nkuru zano makuru abarimyi bo mu makomine ya Bururi na Matana mu ntara ya Burunga bashoye intete z'ibigori muri anagesa uyu mwaka bidoga ko babuze amafaranga yo kurungika abana ku ishure naho gukoresha ibikorwa vy'irima vy'agatasi bakidogira anagesa ko yatevye kubahemba basaba guhemba canke gusubizwa ibigori bashoye Eric Ndwayezu ajeje gukurikirana ibikorwa vya anagesa mu rayo makomine avuga ko amafaranga ateba kuko ubu abanza guca mu mabanki asaba abarimye kurindira bihanganye kuko ababijejwe bariko barabitunganya hariya mu ntara ya Burunga Zeno Nzamimana
Abo barimye mu komine ya Bururi na Matana mu ntara ya Burunga biduga ko aheze amezi ashika kuri atatu bashoye umwimbo wawo w'ibigori mu kigo anagesa ariko gushika ubu ngo atarahembwa amafaranga ajanye n'umwimbo bashoye ngo vyatumye mbere babura n'amafaranga yo kurungika abana ku ishuri nayo kubandanya bakora imirimo y'irima ry'agatasi
narashoye muri anagesa itoni zine nibira majana ndwi ubu bo babamperaniye amafaranga angana n'imiliyoni ndwi n'amajana 9 na 90 haraciye amezi atatu ndabishoye kwishuzaho twashoye uwo mwimbo wacu batubwira yuko ngo tugende turaba amahera kuri konti kubera bari badusavye ko twuguruza amakonti twarayuguruje hanyuma tugiye kuraba kuri konti dusanga atamahera badushiriye ko twabuze amahera yo kuriha abakozi bacu bahaye baradufasha gusiza ingaruka igira kabiri nuko twabuze amafaranga yo kuriha umwavu yibanze ikindi kibazo dusana bafise cyane gose muri iki gihe cifungura ry'abanyeshuri nuko twabuze amahera turungika abana kwishura
abo bari myasaba ikigorana gesa ko co baronsa amafaranga atari uko ngo kibasubize umwimbo utarononekara kugira ngo bikenure
nibaturabe baduha amahera muri rusangi anagesa bari bakwiye kuraba amahera bakayatanga kuko gihe cyo kurima ibigori cyagetse ico dusaba rero leta ni duha amahera bona yuko bidakunda naho badusubize umwimbo wacu utarananonokara
ko ntabanyisho baje muri interena basaba amahera ubwa mbere na mbere ntibashaka kuja kuyiga tumaze gutanga amahera gifata kibanza ntuno twite tareta mvyeye no kumukwigiye ko turamutakambiye ko amahera sohotse niko tuvyumva fatakambye n'ukuri mutugirire imbabazi no kumwe ngogirana kugire turabana bangire bo kwishura bakiga
Eric Ndwayezu ajeje gukurikirana ibikorwa vya anagesa mu makomine ya Bururi na Matana avuga ko igituma ihemba yawe amafaranga ariteba ari uko ubu asigaye abanza guca muri banke nkuru y'igihugu abarimye agaheza rero bakazoyaronkera ku makonte yabo asaba abarimye kurindira bihanganye kuko muri anagesa ngo bariko baratunganiriza Ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzamimana Radio Isanganiro
Zeno Nzamimana urakenuye tupe ngaho Iburunga dukubitire hariya mu ntara ya Gitega mu gisata cy'ibidukikije ababaji basaba ibiti byo mu bitara bya leta yo vyeze bo bibaha bakabibazamo imbaho amahera avuyemo akaja mu gigega ca leta mbere bikanashogwa no hanze bikinjiza amahera mva makungu aho kubireka bigakura bikarenza gushikaho vyumira mu mashamba kuri ivyo umushikiranganje wa mbere avuga ko uno mwaka hafashwe ingingo yo gukoresha ibiti vya leta bikuze nko kubibazamo imbaho zogurishwa kubabaji ni mu gihe kuri uyu wa gatanu Nestor Ntawontuye yari koragirisha inama abanyamitahe bakorera mu bisata vy'ububaji bw'ibiti hamwe n'ubworozi bw'inzuki bakaba bariko barabira hamwe ingene ibidukikije vyokingirwa Gerard Nibigira
Muri yo nama yagirishijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta ya Burundi haravugiwe ibitari bike mu bijanye n'ibidukwikije uburimyi ubworozi bw'ibitungwa hamwe n'ubworozi bw'inzuki bamwe mu bari bitavye yo nama bakaba mu bijanye n'ibidukwikije baragarutse ku bitara vya leta biri hijya no hino mu gihugu usangamwo ibiti vyakuze bikarenza gushika aho bimwe vyumira mu ishamba ibindi bikabura umwe mu babaji bari bitavye yo nama nta uyankira Ezekiel wo mu ntara ya Bujumbura komine Mpanda akaba yatanze akarorero k'ibiti vya leta biri muri komine Rugazi harimwo ivyumye n'ivyaboze agaca abaza ko ibiti vya leta bikuze batubiha ababaji ngo babisaturemwe imbaho maze byinjize amahera harimo na yagaciro
mu ntanga marara mwavuze uko ibyo biti ariko bibyaza umusaruro ama aho merereye muri komine Rugazi ari ibiti bikuze bigahendagurika mbere bikaborera ngaha mbega ntimwo biduha ngo tubisature kugira amahera yinjire muri leta ako byo fira ngaho gusa ndetse tubishore no hanze turonke amadovide
umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi akaba yishuye ko mwe n'ivyo biti hafashwe umugambi wo kubikoresha
bijya biti uno mwaka ariho umugambi tugira tubitangure kubikoresha kumbure tuzobacimbaho muze mutugurire
umushikiranganje wa mbere akaba yaraneguye ariko ingene ibitara vya leta bikarigwa n'imiriro ya nyakanga hamwe n'ingene ibiti vya leta hari ababitema bikiri bito bavyivye igitega Jean Ibigira ku radio isanganira
Gerald Nibigira nawe tugukengurukire inyuma yakaruko gato hano makuru ducatu yabandaniriza mu gisata cinkino
Isanganiro inami sumbingi
Amakuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no munsi w'Imana hano kuri radio Isanganiro arabandanya umugwi wa Flambeau du Centre wo mu ntara ya Gitega waratsinze ejo ku munsi wa gatandatu umugwi wa Al Akdar wo mu gihugu ca Libya ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rwa mbere muri rya higanwa rya Coupe de la Confédération ku mugabane wa Afrika ugo rukino rukaba rwakiniwe kuri Stade Intwari iri mu gisagara ca Bujumbura Jean Dodier Rukundo batazina Ndodi amenyereza umugwi wa Flambeau du Centre amenyesha ko igice ca mbere c'ugo rukino kitaboroheye ari kongo bamaze kuvugana n'abakinyi mu mwanya w'akaruhuko ngo baci babona ivyo bohindura mu gice ca kabiri ari navyo vyabafashije kuronka iyo ntsinzi akizera ko no mu rukino rwo gusubiza rutegekanijwe mu mpera za kuno kwezi kw'icyenda bazokwigenza neza tumutegabire
Kimana ohera ko nuko twatwinjiye muri match bisa na vyiza ariko kuva doje kwankesa igori badutsinze ku minota 13 nuvuga ko habaye akantu ka panique mu bajeye babura ko in partie y'abajeye bari panique mu kwiyangaje mu duel kabe kibazo ama mouvement ugasanga kugutinya kwa mu mpira ngo awice ama mouvement aragabanuka ugasanga vraiment engagement irimo mugandwa ko deuxième mi-temps twagerageje kuvugana muri mi-temps ndababwira ati ubu twamaze kugutsinda igori ugowa ni guhere kandi avye equipe tuko turakina ni equipe z'ukuri ubona ko pa mar de jeu bari barimo fizikuma batari bameze neza ama kindi murabona yari equipe ikuze iyo babaye batari prêt physiquement et na ma condition climatique kuri zuba twakiniye ko nubwo ritangana n'igi wabo wabona ko muri deuxième mi-temps basa nabagombye kujera avantage baroshe se igori baroshe premier mi-temps ama na twa deuxième mi-temps tumaze gutakura mo kaga panique gaheze tugerageza kurotuva notre identité de jeu tubona amagora abiri ubwo bamurabona dufise une grande partie effectif dufise na match international bar bwakina umva rwo gogoba mani n'umuntu yabatahura umva umfise equipe y'abarabu ukabara bajya magabari amamwe babasa n'abapanitse mugabo vraiment nta raison rero fise gupanika tuzegerageza kwibagira avantage dufise gatoyi kuko ni nka premier mi-temps iwabo no tuzogenda gukina ni twagerageza kwibagira ya avantage dufise tukabona qualification tukinira iwabo je pas peur ko dushobora kwitwara neza iwabo kuko nimuzo bayi bwa mbere
Murugo rukino umugwi wa Al Akdar ni wo watanguye kuronka igitsindo ku munota wa 13 cinjijwe n'umukinyi Manuel David Alonso ni mu gihe ibitsindo vya Flambeau du Centre vyose vyinjiye mu gice ca kabiri ku munota 63 cinjijwe na Kizigenza wo mugwi Asumani Amisi igitsindo ca kabiri ca Flambeau du Centre cabonetse mu mwanya wo kongera bita traditionnel mu rurimi rw'Igifaransa ari ku munota wa 95 cinjijwe na David Irishura murugo rukino nyene gutera imipira ija mu igori ivyo bita shoot on target geti mugwa Flambeau du Centre wateye imipira 8 mu gihe Al Akdar nayo yateye imipira 3 imipira icaha haruguru y'igori mugwa Flambeau du Centre wateye imipira 10 Al Akdar itera imipira 2 amakoronere yabonetse mu ruguru kino mugwa Flambeau du Centre warose kona 7 mu gihe no mugwa Al Akdar warose koronere 3 imipira y'imiterekano bita kufra Flambeau du Centre yarose kufra 4 mu gihe Al Akdar yarose kufra 3 nayo ikarata z'umuhondo mugwa Al Akdar warose ikarata 6 Flambeau du Centre ironka ikarata imwe mu rugo rukino nta karata itukura yashobye kuboneka canke penalty kurarira abakinyi ba Al Akdar barariri icuro imwe ni mu gihe abakinyi ba Flambeau du Centre nabo baraririye icuro 3 tukiri muri cyo gisata nyine cy'inkino abakunzi b'umupira w'amaguru bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko banezerewe kubona ikibuga citiriwe Intwari cyasubiye kwakira inkino mpuzo makungu abaganiriye na bagenzi bacu ejo ku munsi wa gatandatu bavuze ko ari akarusho ku gihugu no kuri bo ngo kuko inkino nyinshi barabaziraba ku mateleviziyo cyangwa bakazumva ku maradiyo tubategabire
iyi stade ni shasha no bakiyubaka kandi turaryoye kuba kandi yarabyaragenze neza ibikogwa kandi imyindi miguvuye hanze kabikaza bakinya ngaho iteka tuko turaronka
bakunze umupira w'amaguru cyane turabikenguruka tuvyakira neza gose nk'abakunzi ba Flambeau du Centre ho urumva ibindi ni vyishimo gose
nk'abakunzi b'inkino muri rusangi kuba stade Intwari no munsi twasubiye kubatoze tuje kuraba umupira ubwa mbere ni umunezero tutovuga ingene ungana kuko ari ahezikiri ngo imyaka itatu sinibuka neza kuko imigwi habaye equipe nationale cyangwa biseruke igihugu cyaba ngombwa yuko aza kwakira inkino hanze aca bisanga umufana ugira agenda ari ibintu bitoroshe ariko no munsi stade igihugu cyarayubatse ni iteka kuri twebwe umuntu araza kuraba ikipe afana umva ku mukunzi w'inkino ni umunezero mu wundi kandi ni iteka ku gihugu
akarusha ahubwo kabayeho cyane kubera yuko igihe zakirira hanze byatugura kuzogenda kurabe hanze n'amatike ari maremare ahubwo igihe yuko byasabakirira hanze amatike kubinjira cyangwa umugwi utashobora kuronka n'akarusho kinjira ariko turabona yuko akarusho ari kare kare yuko tujya gutoza n'amatike no kwinjira nyine kugiye gutera imbere cyane
ani ndi namwe twongiye gutera kuko ari byinshi twabuze kutaronka stade ngiye dukina nka Cameroon n'ibyo byo yaba twa dukwakinye ngahe makiro tuba ndabije ku twa 2027 twa twarakinye kandi ayo utaronka stade bino bibabaje ka twije uko 2027 imwego sangwa Patrick ayitu kandi turayiteze 2027 teza kwijamo byakunda byanka
zoshye karushye nuko tubona imigu yacu turatuyumviriza ku masaha amiriza cyangwa ku mateleviziyo ariko ubu tuje kuvyirabira ngaha amasomo yandi turashima cyane turakenguruka
ah ico tuzongukira n'ubumenyi kuko hari abantu benshi bamwe baza ngaha sanga bafite impano natwe twe nk'abana bato cyashobora kubigira ko tukaraba ikintu bateye imbere cyangwa mu bikogwa imaraswe tukabigira ko tukabona gutera imbere
nino ngaha rero duciye turangiriza ano makuru twe twabateguriye kuri uno munsi w'Imana ndabakengurukire mwebwe mwese mwari muyateza abiri wundi ntoreka gushimira ni Alphonse kubw'Imana yatumye ano majwi abashikira aho mubereye hose atatu nenge ndabasezereye ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza ariko nkabutsa ko mukanyisase bagenzanje arende zirebuke neza ari kumwe na Mire Kanyange baza kubashitse hano muri studio bace babandanya babashikiriza ayandi makuru yanditswe n'ibinyamakuru na Gahwane
Jean-Marie Vianney ngenda kumana.
Isanganiro.
Amakuru ashikirizo n'iminyamakuru.
Turabara mukije twongera tubaha ikaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ingingo irenge ububasha ni jambo ry'umutwe ry'ikinyamakuru iwacu
Icho kinyamakuru chandika kwa ingingo y'ijana na 62 y'ibwirizwa washingiro ry'u Burundi cyo mwaka wa 2018 itegekanya ko inama nshinga mateka na nkingu za mateka zisasa ku mugaragaro mu bikorwa byazo ariko rero icho kinyamakuru gitangazwa nuko haheze kiringo kitari gito hari ingingo idasanzwe yafashwe nuko ibinyamakuru vyigenga byari bisa nuko bihagarariye umuco wo gukorera ku mugaragaro mu bijanye n'intwaro rusangi zisanze bikumiriwe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ikinyamakuru wacu gisanga uko gukumirwa bibaye bitabaye giturumbuka ngo bigaragaza ahubwo ko hari intumbero yo gucungera amakuru atangwa no kubuza ko haba amakuru avugwa n'ibinyamakuru vyigenga kubikogwa byabo batowe n'abanyagihugu
ico kinyamakuru candika ko ari ibinyamakuru bimwe bimwe birekuriwe kuja mu bikogwa vy'inama nshingamateka ibi navyo ni nka Rema FM iradio nkuru y'igihugu n'ikinyamakuru ca leta ho nuvo mu gihe mu bindi binyamakuru nka iwacu isanganiro Bonesha n'ibindi abamenyesha makuru babyo batarekuriwe kwinjira iwacu iheraheza yandika ko ari ngingo irenze urugero bikaboneka ko ishigikiwe n'umugambwe abanywanyi bawo bigeze guhaguruka bafata ibigwanisho byaboneka ko atakindi bagwanira atari intwaro ishingiye ku mategeko ariyo demokrasi mu gifaransa
itororokanizo ry'amakuru net presse yandika ko hari ntumbero yo kwagura no kubaka ku buryo bwa kijambere inyubakwa zo kurubibe gwikobero
iryo tororokanirizo gibutsa ko inama shikiranganje iheruka gufata ingingo ko amahegitari arenga 8 muri komine Butihinda intara ya Buhumuza agiye mu mino ya leta kugira ngo ico kibanza kibicu kwagura izo nyubakwa zikobero kurubibe Burundi buhana na Tanzania mu mwaka wa 2014 ahikobero hari hafashwe nk'ikibanza kimwe gishe unique mu gifaransa kigenewe kwakira ibyinjira n'ibisohoka
ibica kuri ugo rubibe byashitse ku bice 70 kwijana kuva ico gihe ivyo bikaba vyashobotse bivuye ku mfashanyo y'ishirahamwe Trademark Africa ibikogwa vyo kwagura ico kibanza bitegekanijwe ko vyongereza ubushobozi bwo kwakira imiduga ihahagarara ikindi nuko hazoca hategekanywa inzira zibiri zo kwinjira n'izindi zibiri zo gusohoka kugira ngo ibikogwa binyaruke kandi n'umutekano wiyongere nkuko net presse iheraheza ivyandika
makuru ashikirizo n'iminyamakuru
Ishirahamwe Akshar Pyona Agribiotech ngo ririteguriye kuzana ubundi bwoko bw'ifumbire bukingira isindimwa byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru ABP.
ABP yavuganye na Fabrice Ndwarugira umuyobozi ajeje ubudandaji muri iryo shirahamwe yemeza ko iryo fumbire rihinguwe mu bitegwa canka amase y'ibitungwa engrais biologique mu gifaransa ngo hamwe abarimyi borikunda rizogarukana akanovera k'isindimwa. Akaba yasiguriye iryo tororokanizo ko igituma isi bandanye itakaza kanovera ari uko hari ibinyabuzima bimwe bimwe bizimangana ari byo byafashe isi ndimwa kugumana kanovera kayo, akavuga nk'imisiba.
Nkuko bibandanya byandikwa na BP, uwo muyobozi w'udandaje mu ishirahamwe Akshar Pyona Agribiotech avuga kandi ko amashirahamwe amwamwe nka Caritas akorana mu gufasha abarimyi bari mu mashirahamwe mu kubaha iyo fumbire. Ikindi ni uko ishirahamwe Odeka gishinze guteza imbere igitegwa c'ikawa rimaze gukoresha iyo fumbire mu bitegwa by'ikawa mu makomine ya Kayanza, Ngozi na Muyinga, akemeza ko umwimbu uheze ukaba mwiza ku muntu yayikoresheje.
Turangirize ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku kinyamakuru Burundi Eko candika ku muyaga nkuba. Amasango ya matangwa n'ishirahamwe Regidezo kwicikagurika ry'umuyaga nkuba rigiye guhagarara, ariko ibintu bikabandanya bimera nabi gusumba.
Kubw'ico kinyamakuru citaho ubutunzi ngo kugira iterambere rirama riboneke mu gihugu, umuyaga nkuba ni karahara mu ruganda ntibacura. Burundi Eko yibutsa ko intumbero ya kane y'umugambi w'igihugu utegekanya ko mu 2040 Burundi buzoba bwifashe, mu 2060 buteye imbere, ivuga ko kugwiza umuyaga nkuba arico gitegerezwa gutangura kugira habi impinduka mu butunzi, gutyo haboneka iterambere rirama.
Ikinyamakuru Burundi Eko kikandika ko icikagurika ry'umuyaga nkuba iheza rigatuma ibikorwa by'iterambere ry'igihugu bihagarara, ariko inzego z'igihugu zibandanya gutanga umwizero ko umuyaga nkuba wari ku rugero rw'ibice 22% mu 2020 abazoba bafise umuyaga nkuba mu 2030 bazoba bari n'imiburiburi ku rugero rw'ibice 70%. Mu 2040 naho abarundi bose bazoba bafise umuyaga nkuba.
Ni na hano ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri yindwi dusozereye aciye agarukira mwayateguriwe mwongera muyashikirizwa na Mihaye Kanyange
afadikanije na Alain Desire Bukeye neza. Ibihe byiza hiwanyu
amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.